urumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Murakozeje ni mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika aho muherereye. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Cote d'Ivoire, aho abasirikare bamwe biyonkoye ku butegetsi bigarurira igisagara cya Bouake gisanzwe ari cya kabiri mu bunini mu gihugu hagati. Abanyagihugu bavuga ko batanguye kumva amasasu mu gicugu mu masaha ya saa indwi z'ijoro, nk'uko byatangajwe n'umwe mu bamenyeshamakuru asanzwe akorera ku murwa mukuru ya Abidjan. Abasirikare bakaba bashwaye no mu bindi bisagara biri bibiri, Korogo na Daloa. Mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi rivuga ko abategetsi mu gisirikare baza batanguye ibiganiro nabo bagumutse. Uwo mutegetsi yatangaje ko abo basirikare basaba kudugirizwa imishahara, guhabwa agashiru kabute no kugabanirizwa ikiringo bamara cyo kudugirizwa ipete kugira bashobore kwisundura mu mishahara. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bumenyesha ko bwategetse abasirikare bose kugaba no gukomeza umutekano mu makambi ya gisirikare yose. Abiyonkoye bakaba baturuka mu bahoze ku rugamba mu ntambara yabaye aho muri Cote d'Ivoire kuva mu 2002 gushika mu 2011 binjijwe mu gisirikare cya leta. Imyaka itanu yari iheze hari umutekano aho muri Cote d'Ivoire. Mu kwezi guheze kwa 12 akaba ariho abanyagihugu bari batoye inama nshingamateka. Amatora yatsindiye umugambwe wa President Alassane Ouattara nabo bari bafatikanije. Iri rikaba ribaye rya mbere kuva President Ouattara ashitse ku butegetsi haba ibibazo bikomeye. Inyuma y'ubwicanyi bwabereye ku kibuga cy'indege cya Fort Lauderdale muri leta ya Florida iri mu bumanuko bushira ubuseruko hano muri Leta Zunze z'Amerika, ubwicanyi bwahitanye abantu batanu n'abandi munani bakomeretse ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu. Rick Scott, buramatari wa leta ya Florida, asaba abanyagihugu gusengera imiryango yabuze ababo muri ubwo bwicanyi. Scott yabwiye abamenyeshamakuru inyuma y'ubwo bwicanyi ko yavuganye na Donald Trump yatowe nk'umukuru w'igihugu hamwe n'icegera ciwe Mike Pence ku bijyanye n'ubwo bwicanyi. Scott avuga ko bamwemereye gukora ibishoboka byose kugira bafashe mu bikenewe. Akavuga kandi ko abo bikorana bariko bariga ku buryo ubwo bwicanyi bwagenze. Abategetsi bamenyesha ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'umwe mu bari bafashe urugendo, akaba yari yatekeye inkoho mu mizigo yiwe. Abajejwe umutekano bamenyesha ko yashizwe mu kibanza ciherereye yamara nta mvo z'ubwo bwicanyi batanze. Bakavuga kandi ko bataramenya nimba cari gitero cy'abiyahuzi. Ibikorwa byose bikaba byabaye birahagarikwa kuri icyo kibuga cy'indege. Marine Le Pen, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, yatangaje ko azoshyira imbere imigenderanire n'ibihugu vya Afrika bisanzwe bikoresha ururimi rw'Igifaransa mu gihe yobatsindiye ayo matora. Le Pen amenyesha kandi ko ashimishwa n'uburyo imigenderanire ishobora kuzokomera hagati ya Leta Zunze z'Amerika n'Uburusiya ku ntwaro ya Donald Trump. Mu kiganiro yahaye imenyeshamakuru bikoresha ururimi rw'Icyongereza, Le Pen yagarutse ku bibazo bijyanye n'abayisilamu baterekwa iyindi migwi ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibihugu by'Abarabu. Le Pen amenyesha ko ari hamwe atowe azotunganya imigambi yiwe yisunze ibibereye Ubufaransa. Muri ivyo akavuga ko harimwo gukomeza urudandazwa hagati y'Ubufaransa n'ibihugu bya Afrika bikoresha ururimi rw'Igifaransa mu ntumbero yo kugabanya igitigiri cy'abimukira baturuka kuri uyo mugabane w'isi. Marine Le Pen afise imyaka 48. Umugambi wiwe ujanye no kugwanya abimukira ukaba wumvigwa n'abatari bake aho mu Faransa bivuye ku bibazo by'ubutunzi icyo gihugu kiriko kiracamwo. Uburusiya bwatanguye kugabanya igitigiri cy'inteko zabwo n'ibigwanisho mu gihugu cya Siriya. Umutegetsi mukuru mu gisirikare cy'Uburusiya, Valery Gerasimov, yatangaje kuri uyu wa gatanu ko ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi bw'u Burusiya buriko butangura kugabanya abasirikare n'ibigwanisho bwarungitse muri Siriya. Gerasimov yatangaje kandi ko ubwato butwara indege z'ingwano cyo kimwe n'ubwato bw'ingwano bwabuherekeje buzo bwa mbere mu kuva muri Siriya. Uburusiya ni igihugu cyafashije cyane President Bashar al-Assad wa Siriya mu ngwano yasindikaje bikomeye Siriya. Inteko z'Uburusiya zaragize uruhara rukomeye mu gutuza abagwanyi ubutegetsi bwa mu gisagara cya Aleppo mu kwezi guheze, aho leta yagize insinzi ikomeye mu kiringo cy'imyaka 6 igihugu cya Siriya kimaze mu ntambara. Uburusiya bukaba kandi buri mu bihugu biriko bigira uruhara rukomeye mu kigoro kugirisha ibiganiro by'amahoro ku gihugu cya Siriya mu mpera z'uku kwezi turimwo. Muri Turukiya igipolisi kimenyesha ko cyafasha abantu bashika kuri 18 kuri uyu wa gatanu baregwa kuba barakoze igitero cyabereye mu gisagara cya Izmir kigahitana umupolisi umwe, umukozi akorera mu nyubako y'ubutungane habereye icyo gitero na babiri mu bakoze icyo gitero. Bekir Bozdag umushikiranganji w'ubutungane yatangaje ko atankeka leta ifise ko igitero icyo gitero cyakozwe n'abagwanyi w'umuhari w'abakurde. Uwo muhari usanzwe ufatwa nk'umuhari w'iterabwoba na leta ya Turukiya cyo kimwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya hamwe na leta z'umwe za Amerika. Nta mugwi n'umwe wigeze witira icyo gitero. Ubutegetsi bukamenyesha kandi ko bukiriko burarondera umugwanyi wa gatatu mu bakoze icyo gitero. Nanya mugigima yo ku rugero rwa 5 n'ibice 3 yanyiganyije intara ya Fars iri mu manuko bw'igihugu cya Iran mu gitondo cyo kuri uyu wa gatano abakabayitanye abantu.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira.
Kira,
kira.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuzerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabara mukije gwaruka. Mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ugutunza udukoko tubangamira ibitegwa ni ngombwa ku neza y'ugukingira amagara y'abantu. Tumwe mu dukunda kwibonekeza cyane akaba ari nk'ibinyabwoya, inzige, impongwa n'ibinyugunyugu nk'uko bimenyeshwa n'igisata cya ONU cyitaho uburimyi n'ubworozi FAO. Inkurikizi ni gabanuka ry'umwimbu rituma abantu babura ibifungurwa nk'uko icyo gisata kibandanya kibimenyesha. Mu bihugu bitari bike vyo ku isi harimwo n'ivyo muri Afrika, bene utwo dukoko turabangamira cyane imirima n'amashamba. Akarorero ni mu gihugu cya Zimbabwe, aho amahegitari agera ku 8 y'ibitegwa hamwe n'ayagera ku 3 y'ubwatsi bw'ibitungwa yononywe n'utwo dukoko mu mwaka w'2014 nk'uko bimenyeshwa n'igisata cy'igihugu cy'Ubufaransa kijejwe ubushakashatsi mu bijyanye n'uburimyi INRA. Iyo bene utwo dukoko duteye amashamba y'ibiti turatuma ibiti bikura nabi kugeza ku rugero rw'ibice 50% nk'uko ico gisata cyo mu Bufaransa kibandanya kibimenyesha. Inkurikizi n'inzara ivuye kwigabanuka ry'umwimbu nk'uko igisata cya ONU citaho uburimyi n'ubworozi FAO kibimenyesha. Udukoko nk'ibinyabwoya turabangamira kandi n'abantu. Utwo dukoko nyene turanateza ingorane mu bihimba by'ihemero aho binashika umuntu akahandurira n'indwara ya asima nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe rikora ubushakashatsi ruvyerekeye uburimyi ARS byo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tumenyeshe ko utwo dukoko twibonekeza mu bihe bitandukanye, tumwe tuza muci utundi tukaza mu gihe cy'urushana. ico twamenya kandi no kwihindagurika gibihe naryo biba imwe mu ntandaro yikwiragira ryatwo hijya no hino uko bimenyeshwa n'igisata citaho ubushakashatsi mu byerekeye uburimyi n'iterambere byo mu gihugu ca Cameroon IRAD nkuko muvyumva ikiganiro cacu kira cuno musi turabira hamwe ivyerekeye ugutuzo dukoko tubangamira ibitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu irije mwumva ni jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vyugwaruka rutandukanye go muri zone Rusagara ya komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutugira icokogwa kugira udukoko tubangamira ibitegwa n'amagara y'abantu nitwame twaduteye ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro
mu bubiko ho kwama hariho imiti y'ugupompa igihe duteye abanyagihugu
boza baragendura baraba ko byo subira kugaruka hanyuma bakaca baturonderera ivyo bikoresho amapompa n'imiti
tukibona twemenyesha ababijejwe kugira abashe kupompa
twogerageza ko boshobora kudufasha tukagwiza abagronome kubera hari gihe bishobora kuba nk'abantu tuba mu misozi ugasanga ivyo binyambwa yavyarateye ariko ntituronke umuntu ashobora kudushikira imbere niwo muti ntituronke
no himiriza leta yuko yobwira abajejwe indima ko boza baratembera kugira ngo barabe yuko imirimo y'igihugu yifashe neza
twobanza tukamenya yuko guhonya ibidukikije ari byo bibi ariyo nkwezi y'amarere haca haba ihindagurika ry'ibihe bikaca bituma utwo tunyabwo yadushobora gutera
Ugutuzo dukoko tubangamira ibitegwa bikogwa mu buryo butandukanye hamwe abarimyi basabwa gukoresha imiti bagapompa ibitegwa biba vyatewe nkuko bihanurwa n'igisata citaho uburimyi IITA co mu gihugu ca Nigeria ariko rero ugukingira isi ndimwa no kurima imbuto zishobora kurinda bene utwo dukoko nayo ni nzira nziza byo gukingira ibitegwa nkuko bihanurwa n'igisata citaho uburimyi muri Afrika Agents for Food Sovereignty in Africa info zikaba aruko imiti imwimwe ikoreshwa mu gupompa utwo dukoko ivangwa nabi n'abadandaza cyangwa igakoreshwa nabi n'abarimye insiguro kandi nukutamenya ingaruka mbi ku magara y'abantu bafungura ivyo bitegwa hamwe n'ibikoko birisha ahaba hapompe iyo miti nkuko igisata afsa kibimenyesha duhi jambo mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza itohoza atugirira kubijanye n'itera ry'ibinyabwoya ku bitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu muri komine Kigamba y'intara ya Cankuzo
Haje binyugunyugu bikagumuka mu nyuma rero haca haza ubunyene muvuga ngo n'ubunyabwoya mbanari ngungu
ibinyabwoya byo mu bwoko bw'udukoko twonona imirima byarateye muri commune Kigamba intara ya Cankuzo
buca burahonye ibintu bagiye bihotera birenga ati nta na kimwe birogira iyi mpinduka rero tuyibonye ubu mu nyuma
nkuko twavyiboneye bibangamira cana mababi y'ibiharage imitoto y'ibitoki uburo amateke n'amababi y'ibiti ihindagurika ry'ibihe gibonekeje muri uku kwezi kwandamukiza ni intandaro yavyo nkuko bivugwa n'umuyobozi w'uburimi n'ubworozi muri iyo ntara Berkimase atunga imana umwizero muke wo kwimbura ni wuri mu banyagihugu Jane niyo nkuru umurimi wo kumusozi Kigamba agacimbira gasange atwiganira ko bafise ubwoba bufatiye kunza rishobora gutera mu bantu n'ibitungwa mu misiri imbere uwo murimyi yemeza kandi ko yamaze iminsi ataja mu mirima akibibona kugutinya kw'ivyo binyabwoya vyo mujya Mariko Mudende n'uyundi murimyi twayaze atubwira uko vyagenze mu murimi we
yo byararihije kose amwe bitera umuntu inzara umukubi ntawe basoro barahebye urumko byanyagatamwe ibinyo umuntu yaza kubisoroma gute yarahebye nyine nta wasoromye
uguteba gutuza ivyo binyabwoya vyateye ni ntandaro yirandagata yavyo mu mirima muri commune Kigamba abahinga bindimo baserutse bateba vyamaze kugwira nkuko umunyagihugu waho Epitas itangishaka avyidoga abandanya yemeza kwikena ry'abafundi bindimo ku mitumba ari indi nkurikizigwirirana y'ivyo binyabwoya ani mu gihe vyabaye ngo ngombwa ko banyagihugu ari bo bipomera imirima kandi atabumenyi babifisemwo ibintu biruko mu gihe kandi atabikoresho bari bafise vyo gupompa hakoreshejwe ipompo isanzwe ikora ku bitungwa kandi gakora ku mutumba wose nkuko umukenyezi mwirimizi Jane niyo nkuru abandanya bitwiganira vyongeye numuti warakeshe umuti dimetowate wapompa ivyo binyabwoya wabaye muke biba ngombwa ko bikora ku muti w'ibitungwa Drisban nkuko uyu mufundi w'indimo Philibert Sindayihebura avyiyemerera
nkubu urabona kano gace gasigaye novuga ko umuti sigaranye tani nuse yiritiro ishika fise umuti mukeye cyane gose aha hejuru batake barungi kuwundi nukuva ko ndashamba nza guhagarara ke duca dukora ico turonse ubwo bangaho turabwamana mugabo kubera tubana n'abanyagiho turabwira bakaba bari guri umuti uje bapompesha inka iyo tutararonka umuti bagatangira mu mirima mugabo urumba hari giye biza ari attack iteye ubwo bacanu gasanga nta munyagiho bashobora kubyishoboza leta idashizemo ingufu ngo bazane imiti myinshi
ugutererana barimyi mu kugwanya udukoko tujyindimo ninzitizi mu kudutuza bikwiye Esperance Nzitonda umurimyi yo kugacimbira ingunduzi yidoga avuga ko batakurikiranywe muri ivyo bikorwa byo gupompa muri rusangi abarimyi bemeza ko batamenye neza urugero bageza ko mu gupima uyo muti amakenga yabo nuko uyo muti ushobora kugira inkurikizi mbi kubitegwa no kumagara yabo nkuko bibandanya bivugwa n'uyu murimyi Esperance Nzitonda
none umuntu ahubwa ati ngutora umuti uwo muti gwa mentura na wubona ntuwuzi woza gutora umuti gute akatazi kundi bawupompa rero cyo baciza nuko bo wuduha bagaca badukurikira bakatwubwira ati ehe bapompa gute bagira umuti ungana uko sinzi tuze ngo vangwa n'amazi n'opompa wonye havyo tuzi mu gihe cyo kwishaka gupompa muke cyati gupompa mwishi cyangwa ugasanga ufise n'ingaruka mbi ku bantu bako barawupompa kandi tutabizi
ehe tumenyeshe ko ibibanza bimwe bitashoboye gupompa akarorero ni nko mu mashamba ari naho ivyo binyabwoya vyahereye imbere yuko bitandukira imirima nkuko bivugwa na Anatole Nkunzimana umuhinga w'indimo muri commune Kigamba tumenyeshe ko intara ya Cankuzo yibonekezamo ingorane z'ukudafungura neza buramatari w'intara ya Cankuzo Desire Njiji aremeza ku mwimbu ushobora kuzogabanuka
ubu tawura neza naho umwimbu uzogabanuka si ntibiteye ubwoba cyane kwerwa bunyabwoya kwera ko kibazo cyaciye cyo tugatorego umuti twamaze kuvugana n'umuyobozi w'iminubworozi yaciye abanda yihutira ku rodere imiti kugusanga kesha atari minshi cyane gose navuga ko imiti yabonetse n'ubaca bihutira abantu kugira ngo bapamugwe ubukoko maze urandamwe n'imizi kugira ngo ibitegwa bibanda bimeze neza bene igihugu ntihave bicwa n'inzara nuko bamaze kwivuga n'ivyo arabo gukibonekeza baracahari ni imiti usanga ari mike mikita cikwira mu mirima yose korazi usanga nyego kwafise imirima myinshi ariko tukenda buhoro buhoro kwibonetse niko tuyitwara mu makomine
mwomenye yuko amakomine yose agize intara ya Cankuzo yasinzikajwe n'ibinyabwoya kuva mu kwezi kwa kane kiretse komine ya Gisagara
Uruhara rw'amareta n'amashirahamwe yigenga ni ntangere mu gutuza udukoko tubangamira ibitegwa hamwe n'abantu amareta asabwa kuronsa abarimyi imiti yo gupompa aho hose hibonekeje bene utwo dukoko nkuko bihanurwa n'igisata cha ONU citaho uburimyi n'ubworozi ku isi FAO vyongeye yoshiraho kandi n'ibigo bikora ubushakashatsi kuvyerekeye kutugwanya hamwe no gukinga biciye mu gushiraho ibitegwa shobora kurinda bene utwo dukoko nkuko FAO ibandanya ibihanura amareta yobandanya shigikira amashirahamwe yo mu gihugu hagati abasanzwe afasha muri ico gikorwa akarorero ni mu gihugu ca Canada aho leta yatanze amafaranga yababa imiliyoni amajana ne na 46 y'amadolari mu ntango z'uyu mwaka kwishirahamwe ikora ibijanye no gutuza bene utwo dukoko iyo mfasha nyo ikaba yatumye iryo shirahamwe rishobora gushira mu ngiro imigambi yaryo yo gukingira ibitegwa hamwe n'amashamba ariko kandi amashirahamwe yigenga nayo yofasha mu gutanga uburyo mu gushigikira imigambi y'amareta akarorero ni mu gihugu cha Madagascar aho igisata cha ONU kijejwe iterambere plude cyahaye leta ifashanyo y'amafaranga y'amanyamerika agera ku miliyoni 40 nimwe mu mwaka w'2013 mu kugwanya ibinyagoya byari vyateye nkuko amakuru dukura muri ico gihugu abivuga dusubire duha kanya mugenzanje Kaisa Liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiranye n'umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo Berkimas Hatungimana
Hatungimana Berkimas ndabaramukije
amahoro nyako mu menyesha makuru
ikibazo c'udukoko dutera imirima n'ibitegwa cifashe gute muri into ntara
turiko turapoma kati ko turiko turaraba aho tumaze gupompa ku nyabwoya burapfa burahiza bakaza buragabanuka gusa ingorane duhura nuko amapompo dusanzwe dufise dukoresha mu gupompa kuko ngo nyabwoya buri cyane cyane ku biti hejuru no ku byatsi birebire cyane iyo pompo ntishikanaho umuti tuca dutegerera ku mirima no ku byatsi byegereye imirima n'uce tuza tugapompa
gutegera bwamaze kumanuka hasi si ubwo sugutegera amazi yamaze kugera kure
nta kundi tuboshobora kubigira kandi dushobora kuduga hejuru kubite ngo dushikane umuti gusa twarabwiye abarimyi n'abafundi bindi babaduserukira ku mitumba yuko misi yose ku mugoroba no mu gatondo bazinduka barabiko kugubonya bwa butari kubibonekeza ku mpande z'imirima bakaca bapoma
abanyagihugu twayaze bamwe muri bo ntibazi ningene bakoresha urya muti ivyo mubivuga kwiki
oya sinova ko twakibateranya kuko n'uwo muti bafise n'izo tobahaye
kuba ni kimwe mu gakushobora kubipompa bavugaho yuko atabumenyi bafise bw'ingene
wali bazi yuko ari abafundi bintu batebuza kuza gupompa ariko tuko turaraba umufundi mu kumutumba umwe niyo kwirimirima yabene igihugu bose cyo tubasaba nabakagira kigoro
arabo twayaze batubwiye yuko kubera kutamenya gukoresha neza umuti batazi yuko bakoresheje mwinshi canke muke ivyo mubivuga kwiki
tugi gipimo twabahaye na masese abiri bavangana litiro y'amazi ya pompe nazo bafise nyinshi zijama amalitiro 10 y'amazi nuko bako baca bashiramo amasese 20 y'umuti muri amalitiro 10 y'amazi
ni giki kibemeza yuko uko mwabibasiguriye ariko babikurikije
kibitwemeza nuko turiko turaraba raporo dukura mu bitumbi bitandukanye aho bamaze gupompa ubwo bunyabwoya henshi burapfa
mugereranije agahombo kazoshobora kukuhaba kubijanye n'umwimbo uko bakangana gute
turindiriye kugira tuzobanze twimbure tugereranije umwimbo twari tworonse nitwabona hari cyagabanutse ko niho umuntu bavuga ati kumbure inorogaruka ryo mwimbo ryavuye kuri bwa buko cyo bwavuye kuri iki niki niki nakiriye
Hatungimana Berkimas umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo ndabashimiye
yego namwe ndabakenguruki
Arakoze Kaisal Liliane ina mahoro kurayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza indirimbo sagamba ihayageza uburundi yaririmbye na Leon Ngabo Kwibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gutuza udukoko tubangamira ibitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
nagomba mbaze igituma ubwo bukoko butera ubutegwa niki kugira butere iyo mirima
utwo dukoko dukunda gutera ibitegwa akenshi dukunda kwibonekeza iyo ibirere bihindutse n'ukuvuga hajya ariko arakanya usanga tugwiriranye mu kirere
mbaza ndakwishura
ubwo bukoko mu mirima mu bitegwa byose tutera hano mu Burundi ni gihe mirima ibangamirwa cyane par rapport y'ibindi bitegwa
ibitegwa bikunda gukubangamirwa nacyo dukoko cyane cyane umuntu yovuga ibiharage amababi y'ibitoke isoya n'amababi y'ibijumbu cyane cyane ni bitegwa bigizwe n'amababi muri rusange
mbaza ndakwishura
muganga kuri utwo dukoko tuba twariye amababi yo hejuru ntituje igitegwa kiri munsi cyizi kuri ivyo bitegwa byikira mu kuzimu nk'amateke nyimbati n'ibijumbu tubifunguye nta ngorane dushobora kugira mu magara yacu
biya byo hejuru n'ibyo byo byononekaye muri rusangi kenshi biya byerera munsi y'umukuzimu ntacu bavyabaye kuko bavyakingiwe n'isi
Gwaruka n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga ni gute ikinyugunyugu kivamo ikinyabwoya
ikinyugunyugu kugira kigwirirane burya kirarondoka naco nyene ubwa mbere kiraheza kigatamagi kashi amaye magi ukasanga ari kumababi hejuru aya magi araheza agakura agatanga ikinyabwoya arico giheza kikaba ikinyugunyugu yo cakuze neza kuko ikinyabwoya kiratangura ricana kigaza kigakura gushika naho kiba ikinyugunyugu byukuri
mbaza ndakwishura
Nanje nashaka ndababaze cyo dukoko dushobora kutwononera imirima igihe dushobora kuziramo kari gihe cy'urushyana cyanke mu gihe aka uruzuba nshaka mudutahuze igihe ubwo bukoko buzira
Dukunda kuza kenshi iyo hatangwe gukanya dubonye dutangwe kwibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu Dukunda gutera ibitegwa na cane cane iyo habaye hinduka y'igihe iyo ubushuhe bugabanutse kugira hatangwe gukanya
Ikiganiro nikira cizwe rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Nizihe ngwara zishobora gufata abantu nk'ito dukoko twabaye twinshi hagati mu gihugu
Kenshi na kenshi ni ingwara zo ku mubiri aho to dukoko twatondereye uhurirwa ukagira uduherehere ama kenshi na kenshi iyo biyagadije araheza akabyuka mu dukomere tubasindikariza umubiri
Mbaza ndakwishura
Muganga twagira tubaze kujya kuntu kinyabwo yakikuriye ubabwa ku mubiri ni gute gituma ubwo bumara bugusasata Hoba harimo ubumara muri ico kinyabwoya
Oya ntigifise ubumara ahubwo uravye utuntu tukozwe kinyabwoya usanga twujuje utwoya twinshi usanga umuntu twishinze ku mubiri hama tukaryana cyane gose turababa cyane
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke kumviriza indirimbo Sagamba ihayagiza Burundi yaririmbwe na Leonce Ngabo Duhi jambo abanywanyi bacu Nadine abimusonga ati akavuga ko amazi imyaka ibiri afise ingorane yo kutaja mu butinyanka akifuza kumenya ico vyavuye ko muganga Anita Munyana duheri nyishu Nadine
Nadine wimusonga ati ndakuramukije kugira ndagufashe nibazo byinshi no kubaza no kubaza nti mbega none urubatse hari ubujye bwo gutandukanya imvyaro wowe waragiye ko mbega wowe baratwaye inda hamu ikavamo ikirinoya hama bakakoza mu gitereko eka nibazo byinshi no kubaza rero nico gitumaga Nadine ndagusavye yuko wogegera umuganga na cyane cyane abandi bitaho amagara y'abakenyezi mukayaga bishimitse araheza akazo gutuma ibipimo abonye ko bikenewe hama agaheza akaguha umuco w'igituma utakibona ubutinyanka nyuma y'imyaka ibiri
Nuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka utanga insiguro ku myibutse y'abasokuru bo hambere uno musi uvuga uti akabigira kabizi kajya imboga karitse bikubwiye iki
Woba washatse kutwigisha ko ushobora kuba ibyo fiso yuko wabijya kose ushobora kububona ukuntu uri kurarondera ibindi
bikubwiye iki
umuntu arashobora kuba atunze nk'ubugiye nk'uko bana akutsimanya bikenye no kuvuga ngo rero yuko ababigera bibona mukuye ariko araziganya kugira ngo ntazo kwicwe n'ikigoye
bikubwiye iki
akabigira kabizi kajya imboga karitse bagombye kutwereka ko hariho abantu b'ubwenge ashobora gutanga ibintu canke akabigurisha mugabo yisigarije adashobora kubisanzaza nuko umuntu wese yogira ubwenge mu vyatunze akabiziganya ntasesagure
arabitoye
Dashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno musi tukaba twashimikiye kugutuza udukoko tubangamira ibitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu. Shimiye Khaisa Liliane. Ina mahoro yamfashije gutororo kanyamajwi mu ntara ya Cankuzo nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi voa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 79 93 79 kuri mikro yitwa ya Amerika yari jewe Alan Eve Irankunda ndabifurije amahori wanyu.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.